Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga mwumva iminsi yose saa 10 gushika saa 11 amasaha y'Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Uno musi tugiye kuganira ku kibazo c'itiro co kudasinzira neza, kubura itiro rikwiye canke kuribura burundu. Ni mukanye rero mu kiganiro muri sanga nkuko bisanzwe kiganiro muri sanga co ku musi wa gatatu tubaganiriza ku bibazo vy'amagara y'abantu. Kaze mu hamagare murungike nimero zanyu kuri Facebook dushobore kubahamagara muterere mu kiganiro cy'uyu munsi. Ni kiganiro mwasavye cyane kugira ngo dusubira gukora igice cyacu cha kabiri. Turafise muganga yiteguriye kubandanya abafasha gutahura neza ikibazo cy'ingwara yo kudasinzira neza, insomnia mu rurimi rw'Igifaransa. Ikaze mwese
muri isanga. Ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika nkuko muvyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga yo ku munsi wa gatatu tuganira ku bibazo vy'amagara y'abantu. Uno musi nkuko mwari mwabisavye cyane ko tugarura ikibazo cyo kudasinzira, ikibazo cha insomnie mu rurimi rw'Igifaransa. Ni ikibazo kidasanzwe benshi bakunze guhura naco. Ikibazo cyo kudasinzira neza canke bikwiye kirashikira abantu benshi bitewe n'imvo nyinshi harimo imyitwarariko y'ubuzima irenze. Nkuko rero mwabisavye nico tugiye kuganira ko kuri uno musi abanywanyi b'Ijwi rya Amerika kuri Facebook no nahandi ndi baratwandikiye bavuga yuko kiganiro giheruka cyari kiganiro cabafashije cyane, bakifuza yuko tugarura muganga akongera akabandanya kudufasha. Nkuko rero abakunzi rero babisavye none musi ni mu gihe abahinga n'abaganga bamenyesha ko ukutavura ikibazo citiro kare bishobora kuvyura ingaruka mbi zitari nke, harimo ingwara zikomeye nko kwibagira cyane, ingwara bita mu rurimi rw'Igifaransa Alzheimer, canke uguhungabana mu mutwe iyo bita depression canke anxiety, n'ibindi byinshi. Kaze rero mushikiriza ibibazo n'ivyumviro twakire umutumire wacu ni muganga Nestor Nsengiyumva. Muganga Nestor Nsengiyumva yanonose ukuvura ingwara z'imitsi nsoza bwenge, no mu neurologue, akaba rero akorera mu gihugu c'u Burundi abandanya dufasha. Muganga Nestor Nsengiyumva, turagushimiye cyane kongera gufata kano kanya ko kuganiriza abanywanyi b'Ijwi rya Amerika abatwumva bose kugira ngo ubandanye ubafasha ku ngwara iyo kubura itiro cyangwa kugira guhungabana itiro muri rusange. Kaze neza.
Murakoze cyane, nari ndabashimiye kubona mwongeye kugendera kugira ngo dusabikanye ubumenyi mu gisata cy'ubuvuzi. Murakoze cyane, ndashimiye n'abari kubatwumviriza bakeneye kudusabikanya ubumenyi. Murakoze.
Yego. Muganga, ubutaha waratubwiye ibintu byinshi cyane bijanye n'ukuntu ubwa mbere na mbere umuntu yobanza akamenya ikibazo citiro ingene kiba kimeze, umuntu abameze gute kugira ngo yitwe yuko afise ikibazo citiro. Bimwe mu byo watubwiye wavuze uti iyo umuntu amaze iminota 20 irenga atarasinzira, ongira uvuga uti iyo yinjiye mu itiro ntarigumye, no kuvuga rigacika, canke iyo umuntu avyuka kare kandi bitari bikwiye kumera uko yari yaryamye atevye, canke iyo umuntu yumva rushe, canke kuba umuntu agoyagoya ku munsi ugasanga amagara yiwe ntameze neza kubera iyo tiro. Rero no kuvuga ko uyo muntu abafise ikibazo citiro. akaza rero ni ingene umuntu yomenyereza umubiri wiwe kugira ngo ashobore kumenyereza umubiri we kuryama kare cyangwa kuryama neza. Tubanze tugaruke kuntu umuntu amenya neza yuko afise icyo kibazo citira. Iyo uvuze ati iminota 20 utarasinzira, ni ukuvuga yuko umutwe uba ukirushe canke ubukeneye gukora ikintu kugira ngo uje muri iryo tiro. Ni giki muri iyo minota 20 wogerageza gukora kugira ngo ugyinjiremwo neza?
Ego, murakoze, mubagije ikintu mfura mutima, kandi murakoze cyane kubanza kwibutsa abariko batwumviriza ibyo twaganiriye. Sinza kubigaruka ko cyane kuko mwakoze neza kubivuga. Nuko umuntu amara iminota irenga 20 atarinjira mu itiro, nuko umuntu adashobora kwigumya, aza aguma yikangura, ugasanga nta minota 30 amara asinziriye. Nuko umuntu yikangura kare gusumbya yari yabitegekanije. Ariko rero imbere y'uko nca nishura kuri icyo kiwanyu, hariho ikindi gihambaye na mwakibuze mugabo ngo matinda kivuga. Nuko haba hariho ibimenyetso by'ubuzima bwa minsi yose, hariho ibintu bica bihungabana, hariho ihungabanywa by'ubuzima bwa minsi yose. Ni bya bindi mwavuga aho umuntu usanga aguma yisinzirirako, aho umuntu aguma yumva umengo ararushe, aho umuntu usanga adafise atari concentre, aho usanga umuntu umwimbi wiwe utameze neza, ari umunyeshuri ugasanga umwimbi wiwe utameze neza, ari undi mukozi wari wese ugasanga umwimbi umeze neza. Hanyuma harimo kandi kuba ari umuntu nubwa nti aguma umenga arababaye arikiriwe canke ntagumye hamwe, kuba ari umuntu aguma yisinzirirako, kuba ari umuntu aguma yumva umenga nta ngoga nta nguvu energy afise, hamwe no kuba ari umuntu akunda gukora amakosa cane mu buzima, harimo n'amaksida nko ku bantu basanzwe abashoferi. Hakabamo kandi n'imyitwarariko irenze rero na cyane iri kubitiro. Murakoze cyane kuko namemwari mwabivuze, ibintu bishimangiye ko kubera iki, kubera ko hariho abantu usanga bafise nubwa nti icyo twita short sleep duration, nubwa nti umwanya bafise itiro ry'umwanya mutoyi, basanzwe ari uko nyine mu buzima bwabo. Icyo gutandukanira n'aba bantu ba insomnie ni uko abo bafise iyo icyo twita short sleep duration, nubwa dure ntoya y'itiro, abo bantu bo babyutse babyuka bameze neza, nta ibi bintu byo kutomagura byo kumva barushe byo kumva badakora neza ntabyo bafita. Icyo rero ni ikimenyetso gihambaye. Hama ngarutse rero kuco mwarimu bajije, mwarimu uvuze muti mbega none tubize tuti minota 20-30 ni ukuvuga iki? Mu bisanzwe iyo umuntu agiye kuryama, nubwa nti icyo twita activite cerebrale, nubwa nti uko ubwonko buriko burakora bitera bigenda bigabanuka, bigenda bitera bigabanuka, rero kugeza aho ubwonko bumera nk'ubutekanye, hanyuma umuntu agaheza agaca asinzira. Rero nubwa nti umuntu ntiyabwiriza kumara iminota 20-30 irenze atarasinzira, aba ari umuntu afise iyo ngorane ya ntuzeye ya insomnie. Hama ikindi nuca mvuga kumbure wanashima ashobora kuba ntanavuze uheruka, ni uko ego narigeze kuvuga icyo twita isaha yo mu mubiri. Hariho isaha yiyubatse mu mubiri, aho tuzi yuko hariho umunsi hakaba nijoro, hariho amasaha yo kuryama hamwe n'amasaha nubwa nti y'umurango y'umunsi. Ikigoma ndakivuge kuko mu bantu bafise ingorane y'itiro harimo abantu nubwa nti abantu bateba kwinjira mu itiro iyo bagiye kuryama, hariho abantu mu bisanzwe batari bafise iyo ngwara ya insomni, ahubwo bafise iyindi ngwara nza gucamvuga. ni ingwara twita delay sleep wake phase. Ni kuvuga ngo abantu iya saha yo mu mubiri bobo hari ukuntu yiyongereye yariyongereye amasaha rero yabo two kwita yo kuja mu itiro ni nk'akarorero nka isaha zitandatu zo mu ijoro. Ni kuvuga ngo uwo muntu rero agiye kuryama akagenda kuryama amasaha ajya abandi bantu bamenyereye kugenda kuryama saa moya, isaha imwe cyangwa saa tatu, uyu muntu ntashobora kwinjira mu itiro kubera ko isaha yiwe mu mubiri isi isukundi kuyubatse. Ni ukuvuga yagiye kuryama hataragira isaha yiwe. Ni ukuvuga ubwo muto w'abantu basanzwe bafise ni nk'indwara mugabe iyo ndwara iyo umuntu ayifise tumenya ko ayifise ko arindiriye akareka kujya kuryama arindiriye dufate akagenda kuryama nk'isaha zitandatu zo mu ijoro, uyo muntu atasinzira atangurane ibaye atasinzira. Nicyo gituma rero uko isaha yo mu mubiri yubatse umuntu agiye kuryama agenda kujya bwa mbere kubera ko yakanguye no kubyumva aba yakanguye no kubyumva ari nacyo gituma tuzaza kugara ko hahandi tuvuga duti ikiro no kubanza ni kurirondera kirasa kugenda kuryama nk'akarori uvuye kumbonesha kure n'ibindi tuzaza kubigaruka ko kumbure ariko by'ukuri ntiyabwirwa kumara umwanya munini kubera ukuntu umubiri wubatse umubiri urubatse ku buryo abaho igihe cyo gusinzira no igihe cyo kuba umuntu akanuye. Umuntu rero atategeza kuraba neza iyo amaze umwanya munini atarasinzira kimwe afise indwara ya insomni indwara tuko tuvuga canke naho afise iyindi isanzwe y'umubiri hari ukuntu imeze nk'iyiri imbere. Uyo muntu kugira ngo abimenye ni uko kizira yuko agenda kuryama akagerageza akagenda kuryama hajya yumvise by'ukuri yuko agomba gusinzira.
Ni ukuvuga ko kumbura turaza kukigaruka ko nk'uko bivuze yuko abantu bamwe bashobora kuba bafite amasaha atandukanye mu mubiri cyangwa baratumye umubiri wabo uhinduka isaha yo mu mubiri. Ariko mbere yaho reka nakira umunyu wanyu w'ijwi rya Amerika. Cyril afise ikibazo cyangwa icyumviro. Cyril uraho neza?
Amahoro.
Uraho urakomeye?
Ndashimye Imana.
Ego kaze neza duga ku ijambo umuganga arakumva.
Ariko hagataho mudufashe mu buhanga bw'ibyuma ijwi ry'umutumirwa ntabwo riri gusa nkaho ricika guri kukuntu kuri radiyo urumva ko bisa nkaho bitameze neza. Niba baza kumugara ku murongo kugira ngo tumwumve neza sinzi ko byaza kugenda.
Ego
hanyuma reka mumeze ndi mu Rwanda mu karere ka Kayonza. Ikibazo nari mfite ni ikijyanye n'abantu babura ibitotsi. Yari mubyara wanjye mfite yakarabye mu maso ninjoro. Byumvikane ko ninjoro adashobora kuba yakaraba mu maso. Yambwiye ko aramutse akarabye mu maso burinda bucya adasinziriye ntabwo agira ibitotsi iyo yakarabye mu maso. Ndagira ngo mbaze muganga byabiterwa n'iki. Hanyuma hari undi muntu nzi uhora asinzira ahari hose muri kuganira mu minota mike yakabafashwe n'ibitotsi arasinziriye. Iyo byabiteye kandi nagira ngo mbaze nk'ubu ngubu wenda urugero rwa kuri njyewe mbaye ngiye nko kuryama nkumva nk'inkuru wenda y'umuntu yitabye Imana burinda buke ntasinziriye ndarandeba kabone niyo bwa byagenda gute ntabwo ushobora gusinzira. Ikindi niyo ndyamye niba ndyamye kare ndaryamira mbyuka ntibisaba ngo mbyuke ninze kuko mba numva nifite ibitotsi cyangwa se itiro naryama nkerewe nkabyuka kare. Ubwo byaba biterwa n'iki? Murakoze. Nibyo
guma ku murongo Cyril, guma ku murongo kumbure muganga ashobora kuba afise ibibazo abaza kuri bimwe mu turorero utanze. Duhere ku cya mbere uvuga ati umugenzi wawe cyangwa mwene wanyu iyo karabye mu maso aragira ikibazo cyo gusinzira. Muganga duhere kuri icyo.
Mushobora kubera ko umurongo wari wameze mwasha kubisubiriramo ibibazo by'umuntu wanyu wamukoze cyane.
Ego Sarira aravuze ati arafise umuntu mu muryango avuga ati iyo kavye mu maso akaravye mu maso kumure ku mugoroba agiraje kuryama uyu munsi cyangwa iryo joro arara ari maso bidakunda urumva aragerageza kudakaraba mu maso kubera bituma itiro rica ritakara ivyo byo babiva kuki
makoze dukuri ikintu kitamenyerewe cyane ariko byosaba yuko ashika kwa muganga bakamusuzuma guko amumaso mubona hariho nuvuga ibisuzuma byenge itandukanye isuzuma ibihimba byo mu maso hariho umuntu rero ushobora gusanga afite akagorane mu mitsi isuzuma byenge ugasanga icyo kintu kukara mu maso bimera nka bicamina nka allergy kuwo mutsi isuzuma byenge nko gukabura umutsi isuzuma byenge ugasanga harabaye nuvuga izindi perturbation muri mubwonko ibyo rero byosaba yuko by'ukuri asuzumwa bakamusuzuma neza kugira ngo tumenye neza icyo bivako ego murakoze
nibyo babiri nka kujyanye umuntu iyo aryamye hama umuco ukaza mu jisho bikabwira ijisho yuko hageze kuvyuka byo bari cyo kimwe
iyo umuntu aryamye umuco ukaza ni ukuvuga ngo abakabuye ubwonko bwari businzire abameze nk'ubukabura ariko mugabo urumva wowe ego no kunyagira gukora gushusha ariko urumva yuko uyo nawe niba adakwimushikira no mu gihe akanura mu gihe yari asanzwe adasinziriye niba nabikabuye neza hanyuma gusa iyo yoze mu maso bigaheza bikaba kumugora kwinjira mu itiro ariko by'ukuri urumva yuko ari ikintu kimera nka film of Christ kuva nko gusimira bigaca bituma rero nubwo ngo ubwonko buguma bumeze buri analeste buguma bukanura
ibibazo bikurikira yari afise yabajije ati afise umuntu wundi afatwa n'itiro ahariho hose abari murashobora kuba muriko muraganira ukaza ubona yasinziriye yagiye ikindi ati inkuru ivuni ica inkokora kuri we imutuma ijoro ryose adasinzira yabuze umuntu cyangwa habaye ikintu gihambaye iryo joro ntasinzira na gato navyo nyine ubidufasha
ego makoze mu bisanzwe nk'uko bivuze kimwe mu bimenyetso byerekana yuko umuntu afise ingwara ya insomni ni ukuguma ni uko ku murango haba inkurikizi ku murango rero ugasanga umuntu aguma yisinzirirako ariko rero kugira ngo dushe tuvuga yuko uko kwisinzirirako byaguye ku ngwara ya insomni kuko ingwara ya insomni mubyumve neza uwo muntu nubwo aronka umwanya wo kuryama mu ijoro wari witwa ko ukwiye agumana bya bibazo kubera ko aragenda kuryama hanyuma ntasinzire hanyuma ku murango agaheza akagira ibintu byo kwisinziriraho ariko rero hari abandi bagira ibintu byo kwisinziriraho kubera ko batarose amahirwe icyo twita opportunity yo gusinzira mu ijoro ku buryo ayo mahirwe bayaronse yo gusinzira mu ijoro baheza bya bintu byo kwisinziriraho bigahera ni ukuvuga rero tuvuga yuko afise indwara ya insomnia mu gihe agira ibintu byo kwisinzirirako kandi mu ijoro yari yaronse amahirwe yo kugira ngo asinzire ariko agaheza akabura ikiro uyu muntu rero ikintu cya mbere numubaza ni uko mbega none mu ijoro arafise amahirwe yo gusinzira nubwo aragera kuryama dufate nk'izasa zo mu ijoro hanyuma hakaba nta bindi bintu bihungabanya ikiro ryiwe ahari harateye nta muntu amubyura nta kindi kintu bituma yikangura mbega bimeze gute mbega akazi kiwe kameze gute ubwo ntari igihe usanga yakoze akazi ko mu ijoro yaba akora ako kazi ko ku murango ni ibintu byinshi uyabanza kumubaza kugira ngo kuko kwisinzirira ko ku murango birashobora kuba umuntu atarose ikiro rikwiye mu ijoro mugabo kubera ko atarironse none ni kubera ko afite indwara ya insomni cyane nuko atarose amahirwe opportunity yo gusinzira ntego nicyo navuga
murakoze cyane reka twakire undi munywanyi w'ishuri rya Amerika ku murongo Freeman turi kumwe
turi kumwe cyane 5 kuri 5 mwirewe neza ijwi rya Amerika
amahoro
amahoro amahoro turashima Imana hano Kigali mu Rwanda niho mperereye.
Ni byiza cyane. Ego.
Anje guhaye ikaze uwo mutumirwa mwadutumiriye tumubwira ati ni byiza cyane kuba yaje kutuganirira, ariko nkaba mfite nange ikibazo ngira ngo mubaze kubijyanye n'ikiro cyangwa se ibitotsi, kuko ari ukuntu ujya kubona nk'akabebe kakiri gatoya cyane gakunda gusinzira buri kanya mama wakiva ko akimara kumuyibere kagahita kongera kagasinzira mu kanya, yaba na ninjoro hose kakaba karaye gasinzira ariko kari no kwibere. Ese yaba akabebe kavukana iyo ndwara uko kagenda gakura iyo ndwara ikagenda ishira, cyangwa bega badusobanurira muri make, kuko nanye mbona ibitotsi akabebe gato kagira biba bikabije nkaba byadutera ikibazo. Nicyo kibazo nabazaga. Murakoze cyane.
Freeman
wanene nimerera ni Kigali ni boyi.
Freeman guma ku murongo. Uti ako kabebe none kangana gute? Gafite imisi ngahe yameza ngahe?
Gafite ubu ngubu nk'amezi anashyira atanu.
Ego guma ku murongo, kumbure muganga akwishire mu kiri kumwe. Ndabwiwe ku murongo wa telefone yuko muhinga bw'ivyuma ariko aragerageza kumugarura ku murongo kugira ngo umurongo wiwe ucemwe neza. Tenyenya gato Freeman, muganga turamugarura ku murongo wa telefone hama atwishure ico kibazo. Kumbure abafise ico kibazo c'umubebe ni benshi, kuko ameza ne kumbura aba yaramaze gutangura kudasinzira cyane, ariko misi ya mbere ya kabiri ndafise abana nanje, misi ya mbere ndwi zibiri za mbere za ya gatatu barasinzira cyane, ariko ku mezi uvuze numva umengo navyo nyine twobibaza muganga.
Oh, hari kine nabaza. Hari ukuntu umuntu nyine ku manywa aba yakoze cyane noneho byagira ninjoro atiteguye kuba yasinzira, ukaba waryama nka saa mbiri cyangwa saa tatu, saa tanu ukaba wakangutse ukazongera gusinzira nko mu masaha cyenda. Ese bwo haba nta kibazo kirimo cyangwa byaba ari normale nabwo mwaza kumutubariza? Muraba mukoze cyane. No kuri kw'Imana ijo rya Amerika turabakunda cyane.
Murakoze Freeman. Uvuze uti ugiye kuryama nka saa mbiri hamukongera kwisanga saa cyenda ukangutse?
Oya, saa tanu ugahita ukanguka z'ijoro, ugahita uba maso kuva saa sita, saa saba, saa munani, saa cyenda, akaba ari bwo none wongera kuba watora agatotsi mpaka mu gitondo. Ese bwo byaba ari nta kibazo biteye, byaba ari normali cyangwa harimo ikibazo? Nabwo mwamutubariza.
Guma ku murongo. Ndabwiye ko muganga agarutse. Muganga bakiri ko barakugarura ku murongo, Freeman yabajije ikibazo c'umubebe afise nk'amezi nkane, avuga ati none uwo mwana yuko buri mwanya usanga umenga ariko arasinzira cyane, yavuye ku ibere arasinziriye, babona umengo ikiro ni byinshi cyane, ibyo birasanzwe ku mwana w'amezi nkayo?
Akoze ibyo ni bisanzwe cyane kubera umwana w'amezi ane. Novuga nti nkuko nabivuze uheruka, ikiro dukeneye biratandukanye bizanye n'imyaka umuntu afise. Nkuko mubizi nk'umwana akivuka usanga aryama amasaha ashikana 23 kuri 28. Umwana ari hagati y'amezi atatu ane kuryama amasaha ari hejuru ya 15 niyo wanashima yaranakeneye. Rero ibyo ni ibintu bisanzwe cyane mu gihe atarindi bimenyetso by'indwara bibonekeza, nko mu kuba atonka neza, nko mu kuba abira ata kintu bigaragara bivuye ko, nko mu kuba atariko araronka ibiro nk'uko umubyeyi yari abyiteze, n'ibindi mu gihe atazindi bintu novuga nti biteye amakenga bihari nta ngorane ni sawa.
Freeman, wumva icyo iyo nyisho umuganga atanze uyumva gute? Hari ikindi wakongeraho?
Iyo nyisho ndumva ari sawa, kuko numvishe yuko nta kibazo biteye kuva nta ngaruka byamugiraho, ariko none kongera ukatubariza na cya kindi ukuntu umuntu aryama saa mbiri saa tanu akaba yakangutse z'ijoro ubundi akongera gusinzira mu masaha cyenda, ubwo yaba ari normali ari ibisanzwe cyangwa se ubwo burwayi niho buhera gutyo gakega cy'umuntu akazarangira ijoro ryose rirangiye nta bitotsi abonye? Murakoze.
Ego murakoze. Ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu gikomeye rwose, kubera ko uyu muntu aho ariko arinjira muri wa mugwa w'abandi bafise indwara ya insomnie, ahubwo birakenewe yuko
igihe agiye kuryama ubisanzwe tumye iyo umuntu agiye kuryama yabwirizwa kusinzira gushika mbere bukeye aho mbere hari ibyigwa byakozwe aho berekanye yuko umuntu ugiye kumubyura naho umubyura umusogonda umwe n'ugatorinda kwikangura ariko ukagenda mu bwonko bwiwe ukamera nk'ugukangura nubwo wenyine atakwikangura ariko ugakangura ubwonko bwiwe ukabigira inshuro nyinshi uyu muntu azongana n'umuntu yamaze igifata ibyo byose adasinziriye rero iyo kwikangura inshuro nyinshi mu ijoro n'ibintu bibi cyane ingaruka mbi nyinshi cyane uyu muntu rero arashobora kuba afite n'ubwandu ya ndwara ya insomnie ariko hari byinshi byinshi umaze kugenda kwitura abaganga babwira kubaza kubera ko hariho ibintu byinshi bishobora gutuma udashobora kugumya itiro reka ndababwire nk'akarorero indwara y'akarorero gasanzwe ni umuntu nk'akarorero umuntu arafise indwara nk'indwara y'igisukari indwara y'igisukari baragira icyo bita twita nekopati bagaheza bakumva ubuntu bumeze nabi bumeze nk'amadurere bumeze nabi bakumva batameze neza bigatuma bashobora kwikangura hari n'abandi bafite izindi ndwara y'itiro aho bumva umenga bategerezwa kunyeganyeza amaguru yabo kuyanyeganyeza bisigura bivuga yuko baza kumva mu maguru batamerewe neza aho rero baza gutuma bikangura kandi kugira ngo barumve amahoro ni uko babyuka bagaheza bakanyeganyeza amaguru bayita restless leg syndrome mu gifaransa ni syndrome de jambe sans repos abo rero ni ukuvuga ngo ikintu kibabyura mu ijoro hariho abandi babyuka kubera ko batariko barahema neza hari icyo twita apne du sommeil sleep apnea abo bantu haragiriye mu ijoro akumva nk'inkendo zikamera nk'izikatitse kandi abagiye nk'uwo baryama hamwe mu cyumba kimwe arashaka kumubwira yuko hagera igihe akumva yari karahema cyane cyangwa yari karagira amahirwe yo guhinga hamakaza yumva inkendo zirakatitse icyo twita apne hanyuma mu nyuma agasubira ni ukuvuga ngo birakenewe kumubaza mbega ni kubera iki yikanguye mbega ni kubera ko yari karahema nabi mbega ni kubera ko yumvise ibintu atamerewe neza mu maguru mbega ni kubera yari yumvise muri rusange atamerewe neza ibyo umutari kuzinjira neza hariho nk'abantu bafite indwara z'umutima iyo baryamye hanyuma agaca yumva agaca igira ingorane kubera umutima waciye uruha cyane ku bintu horinda gusigura rwose n'ibindi urumva rero birakenerwa uyu muntu birakenewe ko yitwa kwa muganga icyo ni ikibazo gikomeye cyane ntaze abirekere ngaho birakenewe ko aje kwa muganga kugira ngo barabe ni kubera iki adashobora kugumya itiro
muganga none yogenda kuwuhe muganga kugira ngo amwiteho yoba ari umuroroge umuhe muganga
ego mu bisanzwe iyo umuntu afite ingorane z'amagara ashobora kwitura umuganga uwo ari we wese nexa dogita kuko murabizi ijambo umuganga na cyane cyane mu gihugu cy'u Burundi aho nzavuze umuganga umuntu wese akora kwa muganga ni muganga n'ujya yakira abantu ujya bandika bandika muganga iyo kwitura rero umuganga nexa dogita medical doctor hanyuma uwo nawe aheza agaca amurungika ku wundi muganga bivanye n'ukuntu amubona ashatse yoshora ari ahantu hari nekorologe abanekologe ashobora kugenda ku munekologe nawe nyine araheza akaraba ibijyanye n'imitiro ibijyanye n'izindi ndwara z'ubwonko abibaye ngombwa akamurungika kujya wundi muganga akarora ujya muganga w'indwara z'amagara yo mu mutwe bitatse cyane umuganga wundi bivanye n'indwara abonye uwo muntu afite by'ukuri ashoboye kugenda ku muganga uwo ari we wese araheza nawe akamurungika ku musipesiyalisite yibaza ko ari we yanonose iyo ngorane afite kandi n'uwo musipesiyalisite arashobora guca amurungika ku wundi cyangwa ku bandi baganga bivanye n'izo yikeze
neza cyane murakoze cyane muganga ego reka tubandanye twakira undi munywanyi Idrissa Bakungu amahoro neza
amahoro neza
ego
niwe neza Diane
ego ni Oriane ni Oriane
imirireyane Kigali mu Rwanda ndagushimiye kubasumiriye muganga tumenye byinshi kuri iyo ndwara bashaka kwibariza muganga ukuntu abantu bayirinda n'ibimenyetso byayo n'ukuntu ifata hari noneho mwitangaho urugero urebye kuva nyuma y'imyaka myinshi ndyama amasaha make. Ni ukuvuga ngo nshobora kuryama isaha imwe mu minsi ibiri. Ni ukuvuga ngo kubera akazi nkora agiye nakoraga mbere ya korona amangwana n'ijoro, nemewe kwakuruhuka umwanya wo kuruhuka ukaba mukeya nyine. Bajya kuryama ibitotsi bikabura, noneho nasinzira isaha imwe cyangwa ebyiri bikaba birarangije. Noneho iki ni ikibazo umwibarizaga, niyo naryame n'iyo saha imwe ku manywa nijoro sinshobora kubona ibitotsi.
None ga Idrisa, mbere y'uko muganga akwishura, uravuze ati warakoze cyane, haragira ahantu uryama gake. Ibyo wonyine wabikoze ikiringo kingana gute? Uryama amasaha make kumbure umubiri wawe uhavumenyera kuryama amasaha make, byagenze gute? Ikiringo cyari kingana gute?
Ni ukuvuga ngo narangije kwiga hita njya mu kazi, maze imyaka 20 mu kazi. Ni ukuvuga muri iyo myaka 20 nkora nabashije kuruhuka gakeya. Ni ukuvuga ngo kubera njye ndi umutekinisi, ni ukuvuga ngo iyo mfite akazi kenshi ubura umwanya wo kuruhuka. Rero nabura umwanya wo kuruhuka navuga ngo reka mbere niba mbura ibitotsi reka njye nikorere amabona nijoro, niba ndyama isaha imwe ebyiri nta kintu cyambuza kudakora. Noneho ingaruka nagiye kuzibona ubu ngubu.
Ingaruka ni izihe ufise?
Ingaruka ni ukuvuga ngo aho igenda nicaye nkumva agatoki karaje kaje umunota umwe, kaje umunota umwe ubona ndasinzira, ukabona no muri bisi cyangwa niyo naba ntwaye ukabona ngo ngize umunota umwe ndasinziriye, mu kandi gatoya kunywesha mbona ngo bihise bigenda nyine.
Urakoze cyane, guma ku murongo Idrisa, guma ku murongo muganga kumbure. Muvugana kanya gato, usa n'umuntu sirere yatubwiye yuko baba bariko baraganira akabona yagiye akabona yasinziriye. Muganga, impamvu nariko ndamubaza ivyo bibazo mbere yo kumwishura kwari kubera hariho n'abandi usanga baramaze iyo myaka nyine yavuze baryama nk'amasaha ane, ugasanga bo bavuga bati jewe amasaha ane arankwiye, niyo ndyama imyaka yose ndabimenyereye. Kuri umuntu nk'uyo ingaruka ni izihe? Hama twongere twumve n'icyo umufasha Idrisa muri iki kibazo afise cy'uko yabigize imyaka miremire cyane, ubu nyageze ku rugero rw'ingaruka yokora iki?
Murakoze. Iyo umuntu asinziriye amasaha makeya bikaba ikiringo binubwa kinini dufate bikaba amezi ashika nk'atatu, uyo muntu abagiye mu mugwi warashaka kugira ingwara ya insomni bitagoranye. Ariko rero iyo umuntu aryama amasaha makeyi, hanyuma ayo masaha makeyi akaba atari kubera ko bitumwe n'akazi, akaba ari wenyine yumva ariyo masaha amukwiye, hanyuma mu gitondo abyutse akumva amerewe neza, uyo muntu abafise ikindi kintu fita short sleep duration, nubwa ni ikiringo kigufi kitiro ariko ntabafite indwara ya insomnia. Ni ukuvuga ngo rero, ariko rero uyo mu gihe yamaze igihe ajyana amasaha makeya kubera akazi kiwe, kubera akazi akora, kubera ko akeneye ategerezwa gukora mu ijoro nk'akarorero cyangwa ategerezwa kubyuka gukora ibi cyangwa biriya, uyo o by'ukuri arafise ikibazo bidasanzwe. Uyo o ashobora kuba yaramaze kugira iyo ndwara ya insomni. Bisaba rero, bisaba yuko yitura umuganga hanyuma gukora iko byinshi. Kumbure mufaza gufata akanya tumwe tubyifanye bimwe mu byo n'umuntu wenyine ashobora gukora kugira ngo yifashe, kugira ngo abagabanye basi ubwo bukaze bw'indwara ya insomni. Kumbure turaza kongera kubigaruka ku mugabo by'ukuri birafite ingaruka mbi kandi zidasanzwe.
Urakoze cyane Idrisa, nawe nyine uzo kubanda nyumvirisa ikiganiro turaza kugira mu kanya icokogwa. Ariko reka tubanze tugaruke ku kibazo kindi nibutse ko Sirire yari yabajije cerekeye trauma, cerekeye gucika inkokora, gucika intege cyangwa kugira ikintu cabaye kigutuma udasinzira ijoro ryose ni ibintu bisanzwe bishobora gushikira umuntu ari we wese ariko muganga byo byo babisanzwe yuko kubura umuntu kumbure ivyumviro bigutuma udasinzira ijoro ryose birasanzwe
ego cyane iyo umuntu yabuze umuntu hanyuma ibyo imbabizi iyo umuntu yabuze umuntu cyangwa iyo umuntu yatakaje akazi cyangwa iyo umuntu yahezwe n'uwo bari kumwe uwo yarakunda cyane akamuhe bakamuhemukira uyo muntu aragira imyitwarariko idasanzwe iyo ariho igihe ashobora kuba adaptasiyo umubiri ugasubira bikamera neza nk'inyuma y'imezi itatu inyuma y'amezi makeya bigasubira bikamera neza ariko iyo bimaze ikiringo kigena nko ku mezi atatu ibyo bintu bihari aho bica bizana indwara ya insomnia kandi twibukanye yuko hari ikindi twita post traumatic stress disorder nubwo ni nka problem umuntu agira ni ingorane umuntu agira kubera ko hari ikintu gifite inguvu cyakomerekeje umubiri wiwe ikintu gifite inguvu na cyane cyane nk'ibyo twarebeje kuvuga umuntu yabuze umuntu yarakunda cyane umuntu yakwewe amabi mu bwana umusoza yabonye ibintu bihambaye cyane muzeye mu ntambara nubwo bategeza kubibona ariko bigaheza bikamugora gushobora kugumwa rero urumva yuko ari ikibazo kidasanzwe urumva nubwo ni stress irashobora gutera ingorane z'itiro hanyuma ingorane z'itiro zonyine nazo zirashobora gutera stress
ego ivyo nico kimwe none ga muganga ku muntu yoba yaraciye mu ntambara ugasanga nyuma y'imyaka ingahe aracyafise icyo kibazo cy'itiro
yego murakubwirira amaho kabazo
ikibazo cy'abantu baba baraciye mu ntambara kuko haragira ahantu utegerezwa kuba waravyibagiye canke itiro ryaragarutse birasanzwe yuko umuntu yaciye mu ntambara nawe nyene nyuma y'imyaka 20 agifise icyo kibazo cyo kudasinzira neza itiro ricikagurika itiro rigira nyine guhungabana navyo nyene nibisanzwe
mutanzwe nuko uyu muntu yagize iyagonye ivyo bintu hashobora nubwo hashobora kuca ikingo kinini kitari kimenyerewe ko ashobora kugira ibyo bimenyetso bifatanye n'iyo ngorane nuko ashobora kuba yaragize ibyo bimenyetso ariko hakaza ibindi bintu kuko murabizi bijyanye n'amagara y'abantu hari ibiza bisahirizanya hari ibiza bifashanya bigaca iyo byongereye ku byari bisanzwe bihari bigaca bitera ingorane ni ukuvuga ngo uyu muntu yari asanzwe ari mu babangamiwe kubera ibintu byabaye ariko haje ibindi bintu nk'akarorero kubure ahantu haba ntihatekanye cyangwa wenyine uko abyitwaramo ntabyitwaramo neza amasaha aryamira ko saa amwe arahinduka uno munsi ataha saa sita zo mu ijoro ejo naho aryama saa tatu hanyuma n'ibindi bitandukanye ni ukuvuga hashobora kuza ibindi yabasanzwe ari mu rugo abantu babangamiwe agataza ibindi bintu nabyo bigaheza rero bigakabura nicyo gituma ku bantu bose aba umuntu afise ibyo aciye cyangwa utabiciyemo tuhamagarira ni umugani umwe twita igene disomeye tubaza kongera kuyigaruka ko umugabo kimwe muri byo harimo ni umugani gufita kudafita ibintu biza bihungabanya ikiro ku mezi kutaraba ingomesha kure cyangwa amatelefone imbere yo kujya kuryama n'ibindi kumbure tutamufatira akanya tukongera tukagaruka ko
ego reka tugiraho nyine muganga tuvuge kumbure duhere kuri ku bantu bagize icyo kibazo cyo kutagira itiro ikiringo kirekire uwo bahanura gukora iki hama tuce tuja kumbure kuri abo bantu bafise ikibazo cyo kudasinzira bikwiye mu gihe kigufi kumbure yabuze umuntu canke yafise ibibazo by'akazi yokora iki duhere ku bantu bafise itiro ikibazo cy'itiro ikiringo kirekire amaze kumbura nk'imyaka 5 imyaka 10 nk'uwo twumvise Idrissa akimaranye imyaka miremire yotangura gukora iki nyuma yaho agiye kwa muganga kumbure bimwe mu byo nk'uwewe uri umuganga uri umuneurologue bimwe mu byo umuhanura gukora kugira ngo atangure rwa rugendo rwo kugira itiro ryiza
Ego, ego. Kimwe ikintu cya mbere nuko hari icyo twita relaxation cyangwa relaxation n'ubwo ni technique, amatekinike yo gushobora kusubira ku relaxation, hahandi umuntu agerageza kuzana ibintu biri positive mu buzima bwiwe, nubwo haba hariho ibintu bitameze neza biri mu buzima bwiwe, aho ni muri rusange abantu bose bafite imyitwarariko iyi cyangwa iriya, yaba ibintu bya kera cyangwa ibya vuba, nubwo ni kuzana ibindi bintu biri positive mu buzima bwiwe kugira ngo bishobore kuja en concurrence n'ibyo bindi bintu bitameze neza. Ni nka kurya ba pasteur cyangwa ba chef cyangwa ba patiri bavuga bati yo wa bimeze kuko nuko yo rimwe uribuka udafise na rimwe hanyuma no kuvuga gica kimwe kintu positive kuri wewe, ni nko kugena uko nyene. Ariko hariyo ibyo abantu nuvuga icyo ni kintu kitegeza kugwa n'abantu bose, baba abantu bafite ibintu babaye ko cyangwa bitababaye ko. Ikindi tukunda kuvuga nuko muribuka turakunda kuvuga kuti umuntu agiye kuryama ubwa mbere imbere yuko agenda kuryama, nuko agenda kuryama habaye ikintu cyo kurondera itiro. Kurondera itiro ni hahandi narigeze kuvuga tube kera mu Burundi babikora neza, imbere yo kugenda kuryama wasanga bateramye hanze ku kwezi bariko baravugira itiro, bariko baraganiriza abana bagasanga rero bageze kugera baragiye gusinzira. Ariko uno munsi abantu baba bari kumbonesha kure, abana bari kumbonesha kure, serugo ari kuri telefone, inarugo ari kuri telefone, agacagira saa tatu saa yine ngo mugende kuryama, bagacagenda kuryama bapfire muri bya bintu birashyira umuco mu maso. Urumva nk'aho hose nk'icyo ni kintu ategeza kwitwararika, nubwo nti kurondera ikiro akava muri ibyo bintu birasira umuco mu maso cyane, kugira ngo ubwonko bureke kuba buriko burakora cyane. Ni nacyo gituma duhanura yuko kizira yuko amasaha yo kumugoroba bisanzwe atari byiza kugiranira imishyamiranire n'umuntu, ariko ibyo bintu byose bituma iyo deba ituma mugiranira ibintu bimeze nk'imishyamiranire, ibintu aho usanga umuntu yarakaye ariko avuga cyane bikuri mu masaha yitereye yo kugenda kuryama, n'ibintu bibi cyane wikunda. Umuntu nubwo yaba yagushavuje, dufate umwana wawe cyangwa umubyeyi wawe cyangwa umubakanye, wikunda wowe nyine, niba wikunda nubwo yaba yagushavuje urabyirengagiza mu bure mu bigaruke ko mubwiye ku kazi nimba ari kugira ngo mu gitondo nimba wigaruke mu gitondo ngo muhungabanye ukuntu umunsi uzakugenda ku bigaruke ko ubure mubwiye ku kazi, ariko ku mugoroba urabyirengagiza kubera ko birakabura ubwonko bigahita bituma wowe rero kugenda gusinzira ubwonko mu buryamye cya kimwe na kimwe, kandi nabwo bwari mu yabira bwari ko burakora cyane. Icyo ni kimwe. Ikindi bakunda kugura abantu benshi nk'uko n'ikibuzo uheruka, ni uko abantu hajya mu gitanda cyo kuryama hajya baryama usanga bariko baraganira, nubwo bariko baraganira bumvikana n'ibintu bibi cyane. Kirya gitanda, kirya cyumba umuntu aryamamo, twamaduhanura duti ni cyumba cyo kuruhuka, cyo gusinzira, cyanke ku bantu bubatse ikibanza cyo kuranguriramo amabanga y'abubatse, cy'abantu rero bagenda kuryama ugasanga bariko baraganira, ugasanga bariko baravugana imigambi, ibicanye biriya n'ibintu bibi 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 cyane. Ni mu bivuganire hajya muri salo, muri rya cyumba hajya bateramira, hamufatize kuryama muce muzimitara, nta yindi migambi ikunda kuberaho. Iyindi ngorane benshi bakunda kugira ni uko iyo baguze ikiro, iyo amaze ya minota 30 atarasinzira, akajya mu myitwarariko mu buzima bwa minsi yose, atatangura kwitangira imigambi, atatangura kwiyumvira. Nimba ari umunyeshuri, atatangura kwiyumvira ikigwa egizame yimirije kuba. Nimba ari umusore cyangwa inkumi yimirije kuba, atatangura kwiyumvira ya mariyaje, igwa rubanza, agatangura kwiyumvira ibintu cyane. Ibyo ni ibintu bibi 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 rwose. Wewe byashyitse egome wamaze iminota 30 utarasinzira, hanyuma ukiri ugenda gukoresha ubwonko birahita bikakugora. Ikindi kurangura abantu ni uko iyo yikanguye akagenda kuraba isaha, akagenda kuraba aho amasaha ageze, izo nazo nyene biraheza bikamugora cyane. Ego byinshi ni ibintu byinshi bisaba yuko mubwira abantu bahindura
Ijene disome. Uze kubandanya uwongera mutundi tuko turaganira muganga, birafasha cyane, kandi kumbure hariyo nabashobora kuba ariko baravyandika ahantu birafasha. Reka mbanze nakire Marcel nawe nyene ku murongo wa telefone. Marcel, wakoze kwihangana ikibazo cyangwa icyumviro?
Wakoze cyane. Ndi Kigali mu Rwanda. Ndashaka kumubaza muri iki ikoranabuhanga uyu munsi abantu benshi bashishikajwe n'amakuru yo hirya no hino ku isi, yaba bakoresheje telefoni zabo cyangwa se sikirini mudasobwa cyangwa se televiziyo, noneho ugasanga umuntu abyuka mu gitondo ajya ku kazi akagaruka nimugoroba, yirima yicaye mu kazi, ni umushoferi, akora muri biro, afite akazi akora mbese kamusaba gukora yicaye, noneho yaza mu gihe atashe agasigara gacakoze akirikira kureba amakuru kuko aribwo aba abonye umwanya. Nanjye mfite ikibazo kimeze nk'igitandukanye n'ibyo amaze gusobanura. Yewe ndyama ku isaha zitatu z'ijoro ariko zentrakeri mba nicuye, ubwo mbese nkinjira amasaha abiri mu ijoro. Niyo naragerageje kubivuga, none ndereka ngeze saa tanu z'ijoro nabwo ndabigerageza nsanga ya masaha abiri sinshobora kuyarenga, ku buryo meze nk'umuntu urariza mu cyangwa urarirombe, none ubwo njye nabigenzamo. Ni ukuvuga ngo nijoro sinjya ndeze amasaha abiri, umunaniro nawafite wose, naba nakoze naba ntakoze sindenze amasaha abiri. Nindya amasaha ndi ndaba nzi ko saa yine ndaba niciwe, nindya amasaha yine ndaba nzi ko saa sita ndaba niciwe, ubwo njye nkore iki?
Guma ku murongo Marcel. Muganga, bisa na vya bititwa twavuze kare vyerekeye abantu bafise mu mubiri wabo isaha y'umubiri ijyama amasaha magufi, ivyo vyo bari uko kumbure Marcel niko yubatse canke ni kibazo? Niba Marcel kumbure
ngo ntagagurira ingorane ya Marcel na ntagagurira ndamwishura neza.
Ego Marcel yavuze ati wewe afise amasaha abiri yonye natarenza yajyamye, nimba ajya amasaha mbiri, nimba ajya amasaha atanu, nimba ajya amasaha ngapi, amasaha abiri yajyamye biba bikuyabona yabyutse?
Oya, amasaha abiri ni make cyane. Abiri ni make rwose, ntari muri wa mubaba abandi tuvuga bafise amasaha magufi. Kubera abo ni nk'abajya baba bafite aho abandi bari gufite amasaha indwi, umunani, icyenda, ariko nabo bagafita atandatu, atanu, nko gushyira ukurane basi buriburi. Amaze kuba aryama amasaha abiri, uyu ari muri akwize cyacu, nitwavuga muri bimwe mwibuke igihe twavuga insomni, ni mu gihe umuntu biramugora kugumya kwinjira mu itiro cyangwa naho biramugora kuyigumya cyangwa akikangura kare, bivanye n'uko yari yabitekanije, hanyuma akagira n'ibindi bimenyetso. Mu mumba riza uko biri kose, nibaza yuko ku murango ntiyumva ko amerewe neza, ntiyumva kuko ba bandi bafite amasaha make yo kuryama, bobo ku murango bumva bameze neza, bumva baruhutse bikwiye, ariko nibaza ko umuntu wanjye nibaza ko ku murango atumva ko yaruhutse bikwiye. Uyo rero aho arafise ikibazo kandi bidasanzwe.
Marcel, muganga uramwumvise, mbega ku murango uraryama?
Yego, ku manywa rwose ndaryama kuva saa munani kugera saa kumi n'imwe mba ndyamye kandi nsinzira.
Ahubwo nasha kubaza nti mbega ku murango yiyumva gute, yiyumva gute, mbega yumva afite ingufu, mbega yumva ufite ingufu zikwiye, mbega ntiwumva ufite akantu ko gushaka gusinzira ku murango, mbega urakora akazi neza nk'uko wabwiriza kugakora?
Ni ukuvuga ngo ku manywa vanidi akazi kandi karakorwa nta kibazo, ariko avaru treveri ajitwa diseteri ndasinzira rwose, ndanumva itiro ryaje ku buryo nibyiriza nkajya mu gitanda kuryama. Kandi iyo ngeze mu buriri kwayo masaha, iyo ngeze mu gitanda kwayo masaha, ndasinzira rwose nkanarota, ndasinzira nkanarota pe.
Muganga kumbure, ntibyo wabiva kuko kuntu ntiyoba yajyamye amasaha menshi ku murango bituma mwijura buri tiro?
Nibyo nakomeje ngaruka ko mu bisanzwe ikintu muze duhanura abantu bagira ingorane ikura itiro mu ijoro, nuko bogerageza ku murango bakirinda ibintu byo gusinzira. nagonda bamenyesha yuko byose ningira nyama ku murango ariko rimwe na rimwe ndabimbira abantu mvuga nti bo ariko nabivuga ngo sina nti cyese naho umuntu ajya ku murango guko imbire uryamye abandi bantu bose bari kubarakora nega nti umba yuko ari ko ragusiga mu bijanye n'iterambere yumvira kujya mu bitanduka cyama abandi bantu bose bari kubarakora basanga sa 8 cyangwa sa 7 cyangwa sa 8 urugero mu gitanda muri make ariko umuntu afite ingorane yitiro nuko kizirakazirizwa yuko agenda kuryama ku murango nazihoze hama aze kugenda kuryama mu ijoro naho nyine yumva yuko yabanje kurirondera bimwe twavuga bimwe twadondagura
muganga nyuma y'iminsi ngahe yo bigerageza kugira ngo bikunde yo bandanya bikora igihe kingana gute kugira ngo apime avuga ati ubunye ndabona ko vyakunze indwi imwe zibiri ukwezi yirinda kuryama primitive
ego mu bisanzwe hacking of fixe tuvuga ariko nuko afata yo kwihangira yuko ubuzima bwiwe bwose ahubwo ubuzima bwiwe bwose ahubwo akurikiza ibyo bintu tuzita higiene disomay sleep hygiene nukubikurikiza ibyo bintu kandi uva ko atari ikintu kimwe urumva ko bikurikirane ibintu byinshi kwirinda kujyama ku murango kwirinda kuraba imbonesha kwirinda kuryama kwirinda ibintu by'imigambi uryamye kuraga isaha kwirinda kunywa dufata inzoga mu masaha y'iteraniro cyangwa nibwo tuba inzoga zirya n'ibinyobwa birimo ngo energy ngo yike amafanta n'ibindi byose mu masaha y'iteraniro se mu ijoro kuvuga ibintu byinshi byabwirizwa kugerageza gushyira mu buzima bwiwe iminsi yose ahubwo y'ubuzima bwiwe nubwo bitotorera umuti burundu icyo kibazo cyiwe basi byogabanya inguvu izo ngorane zifise
nyishura ironse Marcel urakoze cyane muganga tubandanye ku murongo wa telefone turafise wundi yitwa Clément uraho neza
naho neza
amahoro duga ku ijambo
sakabazo mba kwabazo kubera iki beshika nko ku murango urasanga umuntu ariko ari sinzirira ko kandi umenga kuyama ntaronka itiro biva kuki
akaronka itiro ku murango ariko mu ijoro akaribura
kuma
ku murongo Clément muganga duga ku ijambo namwe muganga mwa mwamwumvise ikibazo cha Clément avuga ati wewe araronka itiro ku murango ariko mu ijoro akaribura ari ku murongo niba kombere twamubaza ibindi bibazo
yego ndega mu ijoro agenda kuryama isaha zingahe hanyuma yibaza ko aribura kubera iki yibaza yuko yoba aribura kubera iki yego
Clément wamwumvise muganga arabagira ati wowe kuri wowe ubona uribura mu ijoro kubera iki
bivana ngira ko numa ndaruhutse ku murango niyo mpamvu nazinyibaza
kumurango ujyama nk'amasaha ngahe bigenda gute musiguri
sa ujyama hasa munani y'umurango nka saa cumi na zibiri z'umugoro
muganga mu karere k'ibiyaga binini kumbure usanga abantu bafise uwo muco wo kuryama apremiti kuryama ku murango mbega kuri ibi bibazo tuguma twumva by'ugusinzira nk'ibyo biva kuri uwo muco w'abantu baryama ku murango kuko mu bihugu by'amahanga umwanya ntuboneka yuko abantu baryama ku murango ibyo bisa n'ibitabaho ibyo babifite ni isano n'umuco wo kuryama ku murango ku bantu mu myaka yaheze kumbure muri iyi myaka yose usanga umengo kuryama mu ijoro ni kibazo
ego byukuri nkuko nabivuze muri kwa tugitangira twavuze yuko hariho isaha iri mu mubiri isanzwe yubatswe mu mubiri wanashima isaha yo mu mubiri irafumba gatoya aya masaha irafumba gato amasaha 24 ni nka masaha 28 n'ibice bibiri cyangwa bitatu abana bakiri abadoresa nibo bafite isaha yabo yo mu mubiri irenga gatoya rero muri rusange umubiri ukuntu ukora utegerezwa gufata ukazana ya saha yo mu mubiri ukayizana nubwo ari isaha
environnementale no y'umuco wa umunsi nijoro birashika ko umuntu ubwa mbere muri iyo saha yo mu mubiri abafise ingorane zindi zitwa atari insomni iyo saha yo mu mubiri hariho abantu ya saha yo mu mubiri yameze nk'ibiba no bwadi igikwimbere gato no kuvuga abo bantu bagakenera kuryama n'ibiguribwe nka sasa zo mwijoro niho bashaka kumva ko bashaka kuryama kandi bagiye bashaka kuruhuka abandi nabo abandi nabo yari kwezwe iraza kare no kuvuga ngo bagakenera kuryama kare cyane gose ariko rero ugambere no bayuko iyo nduze iyo saha mu mubiri kimwe mu bigi mu bigira regulation mu biko mu bigira control yayo harimo umuco ukuntu habaho umuco izuba hanyuma izuba rikagenda hakaza ijoro ibyo kimwe mu bigira control ya tiro bambi ya saha mu mubiri ibindi bigira control hariho ibintu by'ubuzima bwa misi yose hariho amazikiringo cyo gufungura munaboga harabantu twabizi ko twafungura ababishoboye mu gitondo babironse hanyuma bagafungura saa sita akafungura no ku mugoroba kandi ku masaha kanaka ayo masaha nayo nyine ari mu kwa kundi kw'izuba umuco uri mu byubaka ya saha ayo nayo nyine ari mu byubaka isaha hari ibintu byinshi rero byinshi byubaka iyo saha mu mubiri ariko by'ukuri umuntu wese ubwa mbere ni umuntu yuko yirinda kuryama ku murango umuntu wese afite ingorane yo kwisinzira ko mu ijoro yo kwirinda kuryama ku murango akarondera ibintu byose byotuma adasinzira ku murango
kuri icyo na nyine rero muganga ku bantu mu bihugu kumbe tuvuge nko mu Burundi umuco wo kuryama uhejeje gufungura saa sita gushika saa munane ubwo abantu nibo bavanura ni nuwo muco waba ari umuco mwiza byo bari byiza ku mubiri
oya si byiza na gato na cyane cyane ku bantu basanzwe bafise ya cyo yabo litameze neza nkuko mubizi ibintu byubatse kumwe hariho abasanzwe bari bafise d'autres facteurs de risque abandi ma risque abo bantu rero iyo yagiye nko kugenda kujyama ku muturango biraheza bikatera yanuze ariko jewe ku giti cy'iwanje jewe nubwa kujyama ku murango ntabwo ari ibintu jewe n'ibintu ntakanura na gatoya na cyane cyane ku bantu ingorane y'ikiro mu ijoro
murabyumvise rero nk'uko muganga bivuze muganga Nestor Nsengiyumva yanonosoye kuvura indwara z'imitsi nsoza bwenge umuntu neurologue ahanura ati ivyo kurya amasaha sita uhejeje gufungura si byiza yanatubwiye byinshi by'ibyo ushobora gukora ufise ikibazo c'itiro muri rusange ati gutegura itiro ugafata umwanya ugategura umwanya wo kuryama ni ikintu gihambaye cyane kugira ngo umubiri wawe umenyere kuryama neza no gusinzira neza akavuga ati ikibanza cyo gusinzira ni ikibanza cyo kuryama si cyo kuganiramo canke cyo kurabiramo ama televiziyo ati tegura urya mwanya neza ati kandi mugabanye ajya ataraye yo mu maso haba ama televiziyo haba ama telefone n'ibiki byose mbere yo kuja kuryama kugira ngo itiro rigende neza turamushimiye cyane muganga Nestor Nsengiyumva akaba akorera mu gihugu cy'u Burundi ni umuneurologue turamushimiye cyane ko nayo yose kugaruka ndashimiye namwe mwese mwagarutse mu kiganiro muri sanga kugira ngo muterere ibibazo n'ivyumviro ahanini naho turangirije ibiganiro mwari muri kumwe naho yanitanga ishaka ndashimiye Nadia Tahana yonyene yamfashije mu buhinga bw'ivyuma ibiganiro vyacu vyose haba ari iki n'ikindi co mu minsi heze twagira kice ca mbere murashaka kubironka kuri site yacu ya internet ni wezitatu@radioyacu.voa.com mukaja musi yahanditse aho kumvira ibiganiro mukaja muri sanga murashobora kubironka kugira ngo mufashwe cyane ibi biganiro aba baganga baba bafashe umwanya utari muto kugira ngo babasigurire indwara zitandukanye babasigurire ico mwokora kugira ngo mwifashe ejo twizere yuko mwagize ico mwunguka uno munsi ndabashimiye mwese rero mugire umunsi mwiza murakoze.